murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio ijwi rya Amerika muratwumvira kuri metero 19 na metero 22, turi no kuri internet www.radioyacu.com. Ikigo cyitiriwe Setsendashonga, Fondation Setsendashonga, giharanira demokarasi n'uburenganzira busesuye bwa buri munyarwanda, kirasaba amaperereza mpuzamahanga yimbitse ku iyicwa ry'abayoboke ba FDU inkingi.
Amaperereza wambwira ko iperereza dufashe nka iragenirinde wabuze mu 2016 na n'ubu ngubu iperereza rikaba itari ryarangira, ubwo wambwira ko iryo perereza koko rizagira ku kandi hejuru y'ibi ngibi.
Jean-Claude Kabagema, president w'ikigo Fondation Setsendashonga. Naho abarundi 590 b'impunzi muri Tanzania batahutse uyu munsi. Amaperereza kuri President Donald Trump, inteko ishinga amategeko ya Amerika irimo irumva mu muhezo ambassadeur Kurt Volker wahoze ari intumwa yihariye ya Amerika muri Ukraine. Mu Bufaransa, umuntu yateye ibyuma abapolisi bane arabica. Iziro ni ingingo z'ingenzi, mugume ku maradiyo yanyu, mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radioyacu.com, mukurikire aya makuru. Nkuko nari maze kubibabwira, hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu rwego rw'amaperereza kuri President Donald Trump, komite eshatu z'umutwe w'abadepite wa Congress, inteko ishinga amategeko, zirimo zirumva mu muhezo umudiplomate w'inararibonye Kurt Volker ku kibazo cya Ukraine. Izi komite ni izishinzwe inzego z'ubutasi, ububanyi n'amahanga no kugenzura urwego nyubahiriza tegeko rwa Repubulika ya Amerika. Kurt Volker yabaye intumwa yihariye ya Amerika muri iki gihugu cya Ukraine kuva mu 2017 kugera yeguye mu cyumweru gishize. Izina rye rivugwa mu bibazo by'ikiganiro President Trump yagiranye kuri telefone mu kwezi kwa 7 gushize na mugenzi we wa Ukraine mu nyungu ze bwite, nk'uko inteko ishinga amategeko ibimurega. Iki kiganiro cyabaye rero intandaro yo gutangira amaperereza ashobora gutuma President Trump yirukanwa ku mirimo ye, ibyo birego biramutse bimuhamye. Intumwa za Korea ya Ruguru bahagurutse uyu munsi iwabo berekeza mu gihugu cya Suède, aho bagiye kuganira n'intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'abantu bane barimo n'ubakuriye Kim Myong-gil, umudiplomate wo mu rwego rwo hejuru. Gil yabwiye abanyamakuru mbere yo guhindura indege i Beijing mu Bushinwa ko bagiye gutegura imishyikirano nyakuri hagati y'ibihugu byombi. Ejo bundi kwa kabiri, Korea ya Ruguru na Amerika batangaje ko iyi mishyikirano izatangira kuwa gatandatu, ariko ntibavuze yo aho izabera. Muri Iraq, imyigaragambyo uyu munsi yakomeje ku munsi wa gatatu wikurikiranije. Polisi nanone yakoresheje amasasu y'intambara. Diane Nini nahazwe araduha ibindi.
Iyo myerekano yatanguye kuwa kabiri imaze guhitana 19 ikomerekeramwo abagera ku 108 nk'uko amakuru ava muri Iraq avyemeza. Uno munsi kuwa kane, ibice bitari bike vy'ico gihugu vyari vyaciwemwo internet, hongera hasohoka itegeko ry'amasaha ata munyagihugu abwirizwa kurenza akiri mu ibarabara. Vyabaye ngombwa ko ubuzi butari buke buhagarikwa, harimo n'ubwa leta. Imyerekano muri Iraq ntimenyerewe. Abayikora baguye mu rwaruka bavuga ko barambiwe n'ingene ibisata bitandukanye vya leta bitunganije nabi. Ni imyerekano atashira hamwe canke umurwi wabo wa politike canke udahananira inyungu za politike kanaka uravuga ko ariwo wayihamagaje.
Noneho tujye mu Bufaransa, aho umukozi wo muri komisariya imwe ya Paris yagabye igitero ku bapolisi agenda abatera icyuma, yahitanye bane, nawe yarashwe n'undi mupolisi arapfa. Ibi byose byatangajwe bwa mbere na mbere n'umunyamabanga w'ishyirahamwe ry'abapolisi Loic Travers. Diane Nininazwe arakomeza.
Umugabo mazina taratangazwa yakoze igihobara bivuga ko yarasanzwe akorera kuri ivyo biro biherereye mu micungararo ya hari katedrale yitiriwe Notre Dame. Umwe mu bayobozi ba sendika wa polisi yemeje ko nawe yahavuye yicwa arashwe. Icatumye akora igihobara ntikirashobora kumenyekana. Gusa amakuru y'ibanze yemeje ko yari umukozi yarabaniye neza abagenzi biwe. Ibanza vyose vyegereye ibiro bikuru vya polisi pari mu Bufaransa harimo na station ya Gari ya Moshi vyahavuye bica biba birafunzwe ku mvo z'umutekano.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Dukomereza amakuru muri Pakistan, aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu Shah Mahmood Qureshi yatangaje ko Abanyamerika n'Abatalibani bari Islamabad bazabonana amaso ku yandi. Aba bantu ni intumwa yihariye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Afghanistani, Ambassadeur Zalmay Khalilzad na Abdul Ghani Baradar, umwe mu bashinze umutwe w'Abatalibani, bose bageze mu mugurwa mukuru wa Pakistani ejo kuwa gatatu. Babanje gutangaza ko bajyanweyo no kuganira n'abategetsi ba Pakistani, gusa Pakistani ariko irasaba ko Amerika n'Abatalibani basubukura imishyikirano yabo imbonankubone. Nanone twumve Diane Nene nahazwe.
Mumbona n'umushikiranganje imigenderanire ya Pakistani n'ayandi makungu yagiranye na zimwe mu ndongozi z'Abataliban, yavuze ko igihugu ciwe kizokwama gishigikira inzira zose zishobora gutuma amahoro arama aboneka muri Afghanistan. Uwo mutegetsi yavuze ko ashimisha akajya Abataliban muri uwo mugambi w'amahoro. Umunani w'Abatalibani n'abategetsi ba Pakistan uhuriranye n'urugendo rw'intumwa idasanzwe ya Amerika muri Afghanistan, Zalmay Khalilzad, n'abari mu rugendo muri Pakistan. Umwe mu bategetsi bo mu bushikiranganji bw'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu yavuze ko izo ngendo zihuriranye zidasiguye ko ibiganiro hagati ya Amerika n'Abatalibani vyaba bigiye kongera gutangura. Uvugira Abatalibani ku ruhande rwiwe nawe nyene yemeje ko izo ngendo z'impande zose muri Afghanistan zahuriranye atawaziteguye, ariko ashimangira ko ari nka hamwe Amerika yo kwifuza kugaruka mu biganiro biteguriye gusubira ku meza yavyo. Pakistani ni kimwe mu bihugu bitatu vyonyene vyashigikiye ubutegetsi bw'Abataliban muri Afghanistani kuva mu 1996 gushika mu 2001, imbere y'uko ubwo butegetsi butembagazwa n'urunani mpuzamakungu rwari ruyobewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubutegetsi bwa Pakistan bwaragize kandi uruhara mu biganiro hagati ya Amerika na Afghanistan. Ni biganiro perezida wa Amerika Donald Trump yavuyemo mu ntango z'ukwezi kw'icenda inyuma y'igitero cegetse ku Bataliban na cahitanye umusoda wa Amerika umwe i Kabul.
Muri Zimbabwe, abaganga bakuru bo mu bitaro bya Leta nabo batangiye imyigaragambyo uyu munsi kubera ibibazo by'imishahara. Geoffrey Mutagoma araduhe ibindi.
Kubera ko Leta itubahirije ibyifuzo byabo birimo kongererwa imishahara n'ibindi bigenerwa umukozi, abaganga bakuru muri Zimbabwe bifatanyije na bagenzi babo batangiye imyigaragambyo kuva mu kwa cyenda. Amavuriro ya Leta akomeje gusubiza inyuma abarwayi kubera ikibazo cy'ibura ry'abaganga n'ibikoresho mu gihe igihugu kitorohewe n'ikibazo cy'izahara ry'ubukungu. Inama nyobozi y'inzego z'ubuzima muri Zimbabwe iravuga ko hari abaganga bagera ku 1,550 mu mavuriro ya Leta mu gihugu gifite abaturage bagera kuri 14 million. Abaganga baritotombera umushahara bahabwa utagera ku madolari ya Amerika 200 ku kwezi ku batangizi, bakavuga ko atabasha kubatunga. Abagera kuri 524 bari mu myigaragambyo, naho abaganga bakuru 200 bahagaritse akazi.
Noneho tujye muri Afurika y'Epfo, aho perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yahuye na mugenzi we Cyril Ramaphosa. Bahuye rero baganira ku bwicanyi bwahitanye abanyamahanga n'abanyafurika y'Epfo 12 mu kwezi gushize muri Afurika y'Epfo. Buhari yageze muri Afurika y'Epfo ejo kuwa gatatu mu ruzinduko rw'iminsi itatu. Abakuru b'ibihugu byombi barahiye ko bagiye gushyiraho ingamba zifatika kugira ngo urugomo rwibasira abanyamahanga ahagarare muri Afurika y'Epfo. Urwo rugomo ruhagarare muri Afurika y'Epfo, urugomo rwatumye Nigeria itahura igitaraganya abaturage bayo 100 babaga muri Afurika y'Epfo. Nk'uko Perezida Ramaphosa yabitangaje, izi ngamba zirimo gusangira amaperereza. Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ni kuri metero 19 na metero 22 no kuri internet radio yacu vewa.com. Amakuru mu biyaga bigari. Mu Burundi uyu munsi polisi yerekanye abasore babiri irega guhungabanya no gutosekaza imico y'akaranga k'ikirundi. Eloge Wilika neza araduhi inkuru neza.
Wa mbere ni witwa Olege Baraka wo yagirizwa ko mu ndirimbo akora ashyiramo amashusho y'abana babigeme bari gusa hakabamo n'amajambo ataruranye n'imico n'imigenzo y'ikirundi. Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi.
Wa mbere mwaka uheze indirimbo bita Trolionaut mu kuyimenyekanisha yakoresheje isanamu iriko mukobwa ari nka gusa muri uno mwaka naho aheruka gukora indi ndirimbo yise Delegue General, indirimbo yaciye ashyira kuri rwa bunyangurukana bumenyerewe bita YouTube. Mbere benshi barana ihana hanyu kuri bwa buhingangurukana bumenye bwa WhatsApp. Mwarabonye neza ko ari indirimbo yarimo ibintu biteye isoni cyane aho abana b'abanyeshuri rwa rw'u Burundi yaberekanye bari gusa amabere ari hejuru bambaye ubusa akayivugiramo n'amajambo menshi agomba kwagiriza ko mu mashuri y'abarundi haberayo ubusambanyi haberayo ingeso mbi n'ibindi byose ariko wamubaza icyemezo na kimwe cy'ibyo ariko aravuga ntashobore kukironka.
Sizo byonye n'umusore Baraka kurikirana wako
yarahavuye arazari ifata n'utundi dusanamu duto duto aho yaza aravuga ashimangira bobe gitobwiwe yari yaragize avuga yuko ashigikiye cyane babanyeshuri bitaburira ku impunzu ko ngo batabuye izi wabo akengera yifatira mu gahanga cyekeza mushikiranganje w'indero agasanamu kanyuma yafashe na gasanamu yafashe ari ngaha nyene afunzwe mu gasho sibwo kumwe na yaronse telefone kashakavugamo n'amajambo gutyoza ugwego w'igipolisi aho yagwagirije yuko rufungira abantu mu mazi akavuga hafungiwe akashavuga ko mwijoro ngo bamufungira mu mazi ayo masanamu rero niyo yayanda cagenda hanze bagashashe irungikira za nkozi z'ikibi abasi b'u Burundi bagasha bakoramo vya vyegeranyo bagasha bavuga ko u Burundi guhohotera abanyagihugu ko igipolisi gifunga abantu kubafungira mu mazi kandi ivyo bintu bitigeze biba
uregwa remera icaha. Igipolisi kimuhagarariye yahawe uburenganzira bwo kuvugana n'itangazamakuru.
Ico nsaba ica mbere ni imbabazi kuko ni imyaka adolescence narahenzwe n'abagenzi kandi kubona ndi ngaha bobo nta numwe ari ngaha nta numwe anagemura bose urumva naho n'umwandikira niyo fayishuye umva je nasaba ikigongwe ko ntazosubira
ariko ivyo gukorana n'abantu b'igihugu byabihakana
ivyo yari umuntu twa turavugana kuri WhatsApp ndamurungikira ka video gasanzwe ka selfie ndamubwira ati nyene ko mfunzwe tusanga nawe rero yaragashizeko karagenda mbere akagasho ko muri Renapo kari mu busho vraiment bwa mbere bwiza
ubundi ari umuntu w'igipolisi ni Pacheli Iradukunda akorera urubuga rwa YouTube rwitwa Wakalite TV nkurikiye yasiguye bimwe mu bimufunze
na wenyine ahungabanya atosekaza imico n'imigenzo y'ikirundi mu gufata amasana y'amateyisoni cyangwa mu kwinjira mu buzima bw'abantu cyane cyane ababaririmbye nyene mwarabonye udusanamu twabo aho bagenda bagasanga umuntu mu nzu bakamufasha amasanamu ku nguvu bakanagwana twarabibonye muri amasanamu aho bagenda bakagiriza ibintu umuntu bagasha bakwiragiza bacishije mu bwa buhinga ngurukana bumenyi bwa YouTube bagenda bagafata amasanamu y'abandi bakavuga ko iterasoni abatuka
bacheri wasigura ko yahenzwe n'ubuto
ni kwa kundi mugenzi wanje ababwiye vuga abajene duhendwa na byinshi abajene tubona byinshi aho nivyo tubona mwe mutabona hari bidushikira mwe usanga mwe bitabashike bivanye n'imyaka muba mufise bivanye no gukura barampanuye bakambwira ati ibintu kunuko nanje kubganje nabona karakazi kandi kashaka kuzongeza kure
umuvugizi w'igipolisi yagabishije n'abandi baririmbyi
bayizi muri bajya baririmbyi bagenda baririmba ibintu by'ibiterasoni ibintu byo gutuka abandi ibintu byo gutuka inzego twagira tubamenyeshe yuko ibitwimenyesha abarundi bose na cane cane urwaruka cane cane abanyeshure na cane cane urwaruka rw'abanyatugenegene n'abaririmbyi kino gihugu ni gihugu gifise imico n'imigenzo yacu bibatandukanya n'abandi bo mu bindi bihugu utavyubahirije ntuba ukibaye umurundi abantu ntibavuga biyumvira ngo nta mategeko ahari hari amategeko ahana ibi byo kwegera abantu mu buhumbu hari amategeko ahana ibi byo gutosekaza imico n'imigenzo twagira twibutse yuko igipolisi gifise igisata gikora ivyo gusa.
Abandi bantu bagizwe muri inzu umwe abanyeshure barimbanye na Olege Baraka mu ndirimbo yitiriwe Delegue General bashika kuri 20 hamwe n'abayobozi b'amashuri yo ndirimbo yakoreweko harimo igiye gukira ubuserukizi bwa Kongo mu Burundi igipolisi kivuga ko bariko baronderwa kugira ngo nabo nyene babazwe. Eloge Wilika neza Nairobi juje America.
Noneho tujye i Kigali mu Rwanda aho urukiko rwa gisirikari ruri Nyamirambo rwakomeje urubanza rw'abantu 25 leta irega ko ari abarwanyi b'umutwe wa RNC abaribwo bose banze kuburana kuko badafite abunganizi. Asumuta Kaboyi yari ku rukiko.
urubanza rwakomeje abaregwa aribo bahawe umwanya ngo biregure. Bose bashinjwa kuba mu mutwe wa P5 ukorera muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ariko nta numwe wigeze yiregura. Bose barahuriza ku cyifuzo cy'uko bashaka babunganira mu mategeko. Kwisonga Major Habibu Mudasiru wari umuyobozi ushinzwe ibikorwa n'imyitozo mu gisirikare cya P5 yabwiye umucamanza ko atiteguye kuburana, ko yifuza ko yahabwa umwanya agashaka uzamunganira mu mategeko. N'abandi bagenzi be bahise batera intoki umwe ku wundi no basaba ko bahabwa uzabunganira mu mategeko, basobanura ko nta kintu na kimwe bazi mu bijyanye n'amategeko, bityo ko byazabagora kwiregura. Ntibyabaye ngombwa ko umucamanza abaza buri wese niba akeneye umwunganizi, kuko buri wese yagaragazaga ko amukeneye. Umucamanza Lieutenant Colonel Charles Madudu yabonye abakeneye kunganirwa aribo benshi, ahita abasobanura ko ubusanzwe iyo umuntu afite ubushobozi yishyura umwavoka, ariko utabufite asaba urugaga rw'abavoka rukamushakira. Umucamanza yasabye buri wese ko yahitamo icyo yifuza, yungamo ko yabonye benshi batazi gusoma no kwandika, abasaba ko bakwegera umwanditsi w'urukiko akabafasha. Umushinjacyaha Major Denis Ruyonza yavuze ko abaregwa bakabaye baravuze ikibazo cyabo urubanza rugitangira, kuko bemeye ko rutangira kandi batunganiwe. Umushinjacyaha yavuze ko kunganirwa ari uburenganzira bw'uregwa. Abaregwa bose baregwa ibyaha bine bahuriyeho birimo kwinjira mu mutwe w'ingabo utemewe, kugambirira kugira nabi ubutegetsi buriho, kugirana umubano na leta y'amahanga bigamije gushoza intambara, no kureba umutwe w'abagizi ba nabi. Mu baregwa harimo Abanyauganda batatu, Uburundi bwo bufite bane, harimo n'uwitwa Ribanje Lambert umunyarwanda ariko ufite ubwenegihugu bwo muri Malawi. Mu baregwa kandi 14 bafashwe bavuze ko binjiye muri P5 banyuze mu Burundi, 8 bavuga ko baturutse muri Uganda, 2 muri Kenya n'umwe muri Malawi. Habibu ufatwa nk'uri ku isonga muri iri tsinda yahoze mu ngabo z'u Rwanda RDF, aza gusezererwa mu mwaka w'2013 yerekeza muri Uganda. Ubushinjacyaha buvuga ko muri Uganda ariho yahamagariwe na Majoro Robert Higiro, akamuha ubutumwa bwa Jenerali Kayumba Nyamwasa ko bafite umutwe wa politike wa RNC ariko bashaka no gukora igisirikare cyawo. Ubushinjacyaha buvuga ko abafashwe bose bakuwe mu mashyamba ya Kongo nyuma y'igitero gikomeye batezwe n'ingabo z'icyo gihugu zabafatiye mu gace ka Masisi, bagahita boherezwa mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Uko ari 24 bahise basubizwa muri gereza. Majoro Habibu Mudasiru we ahita asubizwa mu bitaro bya gisirikare Kanombe arwariye akaguru nyuma y'uko arasiwe muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Mu baregwa umukuru muri bo nufatwa nk'umuyobozi wabo Habibu na Gashumba Andre, bose bavutse mu mwaka w'1966, mu gihe umuto ari Umugande Gatwere Joseph ufite imyaka 18. Ikindi benshi bahuriyeho nuko batabashije kugera mu ishuri, bake nibo bize amashuri abanza nabo bakayacikiza batayarangije. Babiri barimo n'umukuru wabo Habibu nibo barangije amashuri yisumbuye. Benshi kandi bahuriza ku kuba nta kintu kizwi batunze, ndetse nta n'akazi bagiraga. Uretse aba bakurikiranywe n'ubushinjacyaha bwa gisirikare, igihugu cya Uganda ndetse n'Uburundi nabyo byatunzwe gatoki n'ubushinjacyaha. Uganda ishinjwa ko yemereye Major Mudasiru kuhihisha yitwikiriye kuba ari impunzi, igisirikare cy'u Burundi nacyo kigashinjwa kuba aricyo cyabahaye imbunda n'amasasu, ndetse leta y'u Burundi ikanashinjwa kuba ariyo yakiraga aba barwanyi mbere y'uko bakomeza berekeza muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Urubanza rwimuriwe itariki ya 14 z'uku kwezi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta, urakoze. Hagati y'ikigo cyitiriwe Setsendashonga, Fondation Setsendashonga giharanira demokarasi n'uburenganzira busesuye bwa buri munyarwanda, kirasaba amaperereza mpuzamahanga yimbitse ku iyicwa ry'abayoboke ba FDU inkingi mu Rwanda. Perezida w'iki kigo Jean-Claude Kabagema yabisobanuriye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Venuste Nshimiyimana mu biro byayo i Londres.
Muri iyi minsi yego hari ibintu byinshi cyane birimo biraho mu Rwanda, ariko ari kimwe giteye inkeke cyane, iyicwa ry'abayoboke ba FDI inkingi. Tukaba dusaba ko hakorwa iperereza ryimbitse kuri bino bintu, kuko bigaragara neza ko leta y'u Rwanda ubwayo imeze nk'ifitemo akaboko muri bino bintu birimo biraba, aho ubona abaturage bayo batakoze icyaha barimo baricwa abandi bakaburirwa ibirengero. Byose bigaragara ko ari impamvu za politiki barimo barazira, kuko gihari abantu bamwe bameze nk'abahuje ibitekerezo kandi navuga ko ari byiza ko n'ibitekerezo bigaragara ko ari bya demokarasi bikaba birimo birakorwa ubutegetsi burebera nta kintu kimwe gukora
ariko kabagema ntabwo wavuga yuko ibyo bikorwa biba ubutegetsi burebera kandi ubutegetsi buvuga yuko hakorwa amaperereza nkuheruka kwicwa hari abantu babiri bafashwe amaperereza aracyakomeza
ibi turabimenyereye ibi ni ibintu bitangiye kumenyera kuko abantu igihe cyose hari ikintu cyabaye hari abamwe bafatwa bagasa naho berekanwa gato ariko ugasanga nta ngamba zifashwe zigaragara cyangwa se bamwe ngo banahingutswe imbere y'ubucamanza binagaragaye kuko hari ibintu bimeze nk'imikino abantu barimo ukabona bagaragaje abantu nk'aho kugira ngo abantu baceceke ariko bigakomeza bikaba rwose
ariko ibyo ngibyo byaba ari nko gukekera abantu busa cyane cyane gukekera leta y'u Rwanda busa avuga yuko ifite akaboko mu yicwa ry'abo bantu kandi nta bimenyetso simusi gufite
sinzi niba mujya mukurikirana ubu amagambo uburyo intabazo za Madame Victoire Ingabire dufashe nk'urupfu rwa Mutuyimana rwari rubabaje cyane Mutuyimana Nserime bahitanye muri Werurwe 2019 nk'uyu musore rwose n'umuntu wafashwe ku manywa y'ihangu kandi abamufasha abaturage ubwabo bakabivugira ko abantu mu nzego z'umutekano bakamufata yabanje no kwirukanka agatabaza nyuma tukaza kumva bukeye bwaho ko ngo yatoraguye muri Kishwandi ibi ni gute wambwira ko atari ubutegetsi bufitemo akaboko abo bafashwe n'ibandi nk'uyu nguyu kuki ntawe ugeze ikigeze kigaragara urwo ni urugero rumwe ngo hari
ariko amaperereza arimo arakorwa n'uko atararangira
amaperereza wambwira ko iperereza dufashe nka irage n'irimine wabuze mu 2016 na n'ubu ngubu iperereza rikaba ritari ryarangira ubwo wambwira ko iryo perereza koko rizagira kuki kandi hejuru y'ibi ngibi
Leta y'u Rwanda ifite ikigo gishinzwe amaperereza cyitwa RIB. Ubuse itangazo ryanyu mwaryandikiye RIB, itangazo ryanyu mwaryandikiye umuryango mpuzamahanga muhora mutabaza. None ninde ugomba gukora iryo perereza ryimbitse mushaka?
RIB ubwayo birayireba ariko ni igihe gikora kuko yabufitiwe byinshi yabonye ibyo bayisabye ko yakora abantu yakwerekanye imfu zabo na n'ubwo nta kintu yari yakora. Ubwo kuba yo nta kintu irimo kugaragaza niyo mpamvu twebwe tubona ko iyi ntera bimaze gufata byagombye amahanga yarakwiye rwose gufungura amaso bakabona ko hari ikintu kirimo kiragenda nabi cyane muri biriya bintu kandi bitegura n'ibindi bintu bibi kuko umwicanyi uri inyuma yabyo ubwicanyi buri inyuma yabyo imigambi iri inyuma yabyo biragaragara ko ishobora kubijya kure cyane niyo mpamvu dusaba ko rwose abantu bafata amazi atararenga inkombe umuryango mpuzamahanga nk'uko ahandi hantu bibaho bakaba batangira gufungura amaso bakareba ndetse tunasaba rwose ko bakorana amaperereza kuko bigaragara ko leta nta kintu irimo kubikoraho
nasomye iriya tangazo ryanyu nta hantu nigeze mbona musa naho musaba minisiteri y'ubutabera ifite ubugenzacyaha mu nshingano zayo kwitabira no kureba kiriya kibazo ntabwo mubona yuko rimwe na rimwe ibibazo bigomba kubanza kugezwa kuba bishinzwe mbere yo gusaba umuryango mpuzamahanga kuza kubikora i Rwanda
nongere subira inyuma gatoya ibi bintu rwose Madame Ingabire ahora atabaza ntekereza ko n'abantu mu ishyaka rye hari umunsi n'abandi bantu baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu hari umunsi umwe bamaze iminsi bashyizeho buri kwezi bazajya bibutsa abantu baburi irengero n'abantu babo bapfuye ndetse basaba ko izo anketi zabaho bikagaragara ndetse no kubarinda kuko anketi umuntu wagiye waba yagiye ariko kurinda n'abasigaye uwo munsi urabaho buri kwezi barabyibutsa ni mu ntangiriro za cyumweru cya buri kwezi icyo bihora byibutswa babivugira mu Rwanda babwira ubutegetsi bw'u Rwanda ariko nta kirimo kirakorwa naha ngaha bitera ikibazo gikomeye cyane
Jean Claude Kabagema ndagushimiye cyane kwa waje ku ijwi rya Amerika
njye ubashimiye n'ikigo cy'Institute cy'Ishongakira kikabashimira kuba mudahaye umwanya
Jean-Claude Kabagema rero yaganiraga na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uri mu biro by'ijwi rya Amerika i Londres. Abarundi b'impunzi muri Tanzania batangiye gutahuka uyu munsi. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika James Jovin yabonye uko buriya amamodoka mu nkambi ya Nduta.
Uwo mugwi wa mbere tahukanywe kuri uyu wa kane urimwo bamwe mu bamazina yabo yamanitswe ku mbaho z'amatangazo mu nkambi ya Nduta Nyarugusu na Mutendere ku munsi wa kabiri abashyizwe ku rutonde barimo imiryango 25 igizwe n'abantu 70 bo mu nkambi ya Mutendere imiryango 1038 igizwe n'abantu 3,305 bo mu nkambi ya Nduta hamwe n'imijyango 15 igizwe n'abantu 85 bavuye mu nkambi ya Nyarugusu. Biraboneka neza yuko igihugu cya Tanzania coba gitayisha buku mpunzi zituye muri ico gihugu zidafise uburenganzira bwo kuba mu nkambi. Impunzi zirenga gato 5000 nta rupapuro zifise rubaho uburenganzira bwo kuba mu nkambi. Muri bo harimo abahungutse barongera barahunga n'abari gushakisha ubuhungiro bari batuye mu nkambi badapokera ibiribwa. Kwa kabiri no kwa gatatu izo mpunzi zarahamagawe mu biro by'abarongozi b'inkambi zibwirwa imbona nk'ubone yuko atabuhungiro zizoronswa kiretse gutahukanwa mu gihugu zavuyemwo. Gusa kubwizo mpamvu biraboneka neza yuko abadafise amakarita bose ariko barahungurwa ku nguvu naho hatanguye abavyishaki. Aba ni bamwe mu bahaye ikiganiro cy'Amerika mu nkambi ya Nduta.
Ego tubwe dudafise amakadi no kuvuga twahunze igihugu cy'u Burundi tumaze gushika mu makambi dusanga makambi ya Rugawe ariko dusa naba twagiye kuyandikisha kubabijejwe twahe twabaye ko nyina ta makadi. Ego resansuma yarabaye twaragiye turakora resansuma turafinga turacha mu marodi ariko nitwashoboye kuronka ifomu nkuko abandi bashaka kuzironka. Iracho gituma rero twabwiye yuko ko mu bakabiye kwe twahamagajwe ku mukuru w'ikambi twaragiye tumaze kuhashika nta kindi kintu yatubwiye atari uko twashobora guhunguka atubwiye ko umwana umwanya washaka kutwafisha. Benshi nifatiye ko twahunze amabi akorerwa mu Burundi kubesha bari kwaraduhiga ariko ubwo tukabwirwa yuko dutwagwa ku nguvu gushika mu gihugu cy'u Burundi cya gihugu nyene twahunga igihugu twirutse kubera twari ko turondegwa nashashana kuba tutavuga rumwe n'abari ku butegetsi.
Yego narabituye bambwira yuko uyi ifashanya ngoma ari uko nashobora gutaha kandi ndo ho kuno babigenza nuko bayabigura gacha kugacha mu nyine cyutaha umba rero ngako basaba basaba basha kuba batera kuba yuko mbaye ntarabyumva kandi urumva yuko utagutasha ku gumba ni nka ya tariki nyine batubwiye ko umba ngo ni ku ngubo nyine ko uvuga ngo utarabyumva mo neza
bari cyo kuvika di yuga we na nayisigaranye umuntu ngiye mu kigiye uraduzuma bw'ikami nyine bugoye ngiye kurondera utwo kwisumamo kugira ndabiko noza ndahindura utwo two kujya muganga izenda garuka ku isensa nca sankadi bayugaye narabituye mugayo imfashanyo bampaye bambwiye ngo ngende kwa makazi yagejwe ikambi ngo nwagejwe impunzi bazo bazarasose hanze n'izingiye mu ikambi kwa rutonde uko mengo twebwe twosha duhunguka tiko ni turi impunzi kandi natwe kazi zibacu tubona zisa n'izari zimeze neza tangorane zari zifise mugayo twaciye dushikwa ku rutonde kwa bipfuza gutahukanwa ku nguvu bibonekana ko ari kwa kundi nyene ko gutahukanwa ku nguvu kandi twa dufise amakazi.
Abafite uburenganzira bwo kuba mu nkambi bo barashima
byo kuri ibintu byo guhungura abantu byari byavuzwe umuntu wese yari yagize ubwoba bwishi cyane yari yihebuye uko turi ngaho ko twahunze umwe wese afite ahunze ibintu byo guhunguka harimo abantu babyumvamwe n'abatabyumvamwe ni bimwe navuga ubwa mbere nti umuntu wese yahunze ugutandukanye rero ko umuntu wese yahunze ugutandukanye byerekana ko harimo abantu batagira umutekano n'abandi bawufise rero aba bawufise bakeneye kwitahira abatawufise nabo bakeneye kuguma ngaha no kuvuga amahoro rero umutekano uri ku muntu uri ku bantu bose
ubwa mbere ho turashima kuba iyo ngingo bahisemo kwisubiramwo kuko tucumvise iryo tangazo twebwe abenshi mu mpunzi ryari ryaduhamuye hariho bamwe bamwe bari batanguye kwibaza mbega batuzogira gute gushikaho bamwe bamwe bari batanguye kwiyumvira yuko bavuma bati kandi bakomoka bakagenda n'imbazofatwa bakazofata igwiyo ariko ubu turashima ubu abantu mu mitima ratanguye kuremuruka turashima ko yari kuba leta yahisemwo gusubiramwo iyo ngingo yari yafashe
naho igikorwa cyo gutahukana impunzi zahungiye mu gihugu cya Tanzania zidafise uburenganzira bwo kuba mu nkambi kiriko kirabandanya. Leta ya Tanzania HCR hamwe n'abarongozi b'inkambi za Nduta Nyarugusu na Mutenderi nacyo barabivuga ko gushika n'aya masaha abahunguwe kuri uyu wa kane n'abahunze bava mu ntara za Makamba, Ruyigi, Cyankuzo, Muyinga, Kirundo, Bujumbura, Rutana na Bururi kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini kubwijwi rya Amerika.
James Jovini urakoze. Hagati mu buvugizi wa HCR Catherine Wisner yabwiye ijwi rya Amerika ko abatashye abarundi rero batashye uyu munsi ari 590 kandi ko batashye ku bushake bwabo. Uyu mubare wemezwa kandi no ku ruhande rw'u Burundi. Abanywanyi b'ijwi rya Amerika mu Burundi batubwiye ko polisi ishinzwe ikirere n'imipaka PAF yatangaje ko yakiriye abarundi batahutse 590 barimo abigitsina gabo 337 n'abigitsina gore 253. Aba bose biganjemo ahanini abakomoka mu ntara za Ruyigi 251 na Makamba 163. Abandi bake baturuka mu zindi ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi. Hagataho mbibutse yuko Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje anketi kuri President Trump uyu munsi barimo barumva Kurt Volker, umudiplomate w'inararibonye ku bibazo bya Ukraine. Uyu Kurt Volker yabaye intumwa yihariye ya Amerika muri iki gihugu cya Ukraine kuva mu 2017 kugera yeguye mu cyumweru gishize kuri uyu mwanya rero. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ndabashimiye cyane ko aya makuru mwayakurikiye. Mukomeze mugire umugoroba mwiza, murakarama.